Yeah. Jigga. Let me say the truth, brother. You know life is hard, man. Hey. Hello, hey, man. Hey, man. Like Jigga.
Jigga beats.
Dear God, tazama wanao. Tunakulilia, tunakuja mbele zako, hatuna pa kukimbilia pia. Wanao tunaumia, roho zisizo na tia, ona zinavangamia. Yeah, umetuumba kwa sura yako, but we don't care. Tunavunja amri zako, wapi tunaelekea? Kweli tumepotea, it's like we don't remember wapi tunatokea. Africa we are one. Kwa nini sasa tuwane kahayawani? Nani katufunza kubagwana? Ngozi ni moja, hatujali tunachofana. Mana kama tumepewa lana, tumejigawa kwa makundi kusupporti ukabila. Maisha yetu hayaendi kisa nguvu zenye hela. Hakuna mshindi, mchezo umejaa hila. Tunaishi kama pimbi, yani kama tahila. Damu ni nzito, ile ni mwagwa kama maji. Uhuru bado ni ndoto, tumetekwa na ufamaji. Msoto kisa vita zenye mitaji, tunapigwa mkongoto ili kupata ulaji. Ndugu kwa ndugu, sasa Kaini na Abeli. Chuki imekuwa sugu, uzalendo hatujali. Hali na kwa kweli sio shwari, tumegeuka makatili na roho za kijangili. Piki chungu kimoja, tumewekeana mipaka. Wazawa na wakuja, moto deilu na waka. Heka, heka za tupa mashaka. Tunalilia umoja, mana bado vibaraka. Bado vibaraka. Bado vibaraka. Yitirigu mwana bigateri bondo nyina. Na himana yihore yebyo sirabibona. Ibishatse nubu nyene twese twoce duhona. Mubikore mubizi kuri yisi ntakijana. Mana tubabarire kuko tugeza hatemba. Ubu budafise shikanwa bamita umuroberi. Benshi basigaye batinya no kujya gusenga, kubera bibutse yuko batagira n'igiceri. Aho naho ugize imana bakanacyakira, kuko bavuga ko imana idakunda induru z'ibiceri. Ubundi mwanya ngo imana ntigibarafu, tugabanye kuza turahereza isambari. Nimba imana yandika ikivuye ku mutima, kuki mudutera ubwoba ngo tusope ku nguvu? Hageze naho abarongozi b'ishengero bagwana bapfa amahera. Ikibabaje bapfa bya biceri nyene, banka ko tubazanira ngo bitere induru imana, kumbe biyitera bo nyene, bama barabigwanira. Irabibona gusa igapfa kwihorera. Bikuri imana yacu irihangana, gute mutwigisha gukundana namwe muzirana? Uko bukeye uko bwije mwirirwa murashwana. Ibintu byanyu twebwe n'ukuri biraducanganya. Abantu nitucubaha ijambo twubaha ikoti, ari naco gituma tudasiba gupfa inoti. Kuko twumva vyinshi bigenda biduca mu matwi, ukaza wumva misengero baririmba bati
nanumwe yosana Yesu. Nanumwe yosana we, nanumwe yosana Yesu, nanumwe yosana we.
Haheze umwanya ukaza wumva pasitori ngo bwira mugenza uti usana Yesu. Twemere iki, tureke iki, dukunde iki, twanke iki, dusenge iki, twumve iki, dutahure iki, dusigarane iki? Kumukene yitwa umurobere yokora iki? Ko atariwe yavigize none yohindura iki? Mana tugire iki? Kwica umuntu utazo mujya mbega byo bimaze iki? Ko nzi tuzopfa twese bujya mbega turapfa iki? Ko turi bamwe nimbo nyanko mpora iki? Jewe nawe kidutandukanya n'igiki? Umpaye ibinye cya mbega hajya wunguka iki? Nta kindi wunguka atari ukwitera imikoshi, kuko burya inzigo y'inyu ntiyigera itobora isi. Basi Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya na Congo. Africa, we are one people, we are one nation. Love each other, respect each other. Save Mulenge, please. Uje nshuti, ukinovore none. Bless up.